di Radio Sveglia America. Radio Sveglia America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu y'aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mfatanyije n'abandi bagenzi banjye kubageza aya makuru. Bamwe mu Barundi bahunguka bava mu nkambi zitandukanye muri Tanzania baravuga ko abo basanga basigaye mu gihugu babakira nabi babacyurira.
Harimo abatwenga, harimo abandi bavuga ati mbe mwari mwagiye kugira ane twe ko twasigaye nga tebagaba umuntu umutima waranse
kuyo baratubarira ati mu buho muraje none uko muje tweze twari tubaye none twari tuhabaye none ga haruza mu itongo gihundi cyangwa za muhira.
Uwo ni umurundi uheruka gutahuka avuye mu gihugu cya Tanzania. Hagataho abarundi bahungiye mu Rwanda nabo baritegura gutaha, naho muri Mali abasirikare bahiritse ku butegetsi Ibrahim Boubacar Keita baba biteguye gushyiraho leta y'inzibacyuho. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya n'umugiko. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, umuvugizi w'umutwe w'abasirikare bahiritse ubutegetsi muri Mali yatangaje ko azasubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivile. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije ni utugezaho iyi nkuru.
Ako karwika afashe ubutegetsi kariko karondera umukuru w'igihugu yotwara leta ya gisivile ifata kibanza nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wako Ismail Waga. Waga yabwiye itorokanizo ry'amakuru Associated Press ko umurwi w'igihugu wiyemeje kugarukira abanyagihugu ugiye kubonana n'abakuru b'imigambwe hamwe n'abakuru b'amashyirahamwe atagira inyungu za politiki kugira ngo bumvikane ku kiringo leta ifata kibanza izomara hamwe n'abatetsi bazoba bayigize. Wage ashikirije ayo majambo mu gihe abakuru b'ibihugu byo mu ishyirahamwe rijejwe ubutunzi muri Afurika y'umurengero bakomeje gutera kamu ako karwi k'abasirikare kabasaba gusubiza ubutegetsi Perezida Ibrahim Boubacar Keita. Yamara Wage arahakanye ko abasirikare batembagaje ubutegetsi bwiwe ngo kuko ibwirizwa shingiro ry'igihugu cya Mali ritigeze rihindurwa. Avuga kandi ko na Perezida Keita adafunzwe kandi atigeze akurwa ku butegetsi ahubwo acungerewe mu ikambi ya gisirikare kubera umutekano wiwe.
Urakoze Frederic, tutarakurekura, komeza tubwire iby'uko ikiza cya virusi ya corona cyatangiye kugabanuka ku mugabane wa Afurika muri iki gihe abaturage bakomeje gushyira mu bikorwa amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira ryacyo.
Ibiro bijejwe guhangana n'indwara z'ivyaduka mu ntara ya Afurika bivuga kwigabanuka ry'ubwandu bw'ikiza cya corona bukishwa hanini ingingo zafashwe zo guhimiriza abanyagihugu kwambara udupfukamunwa hamwe no kwirinda gukoranira mu kibanza kimwe ari benshi hamwe no kutegerana. Naho muri Afurika icyo kiza kitandukiye abantu benshi mu ntango cagiye kiriyongera buhoro buhoro cyane cyane mu gihugu cya Afurika y'Epfo kirimo igice cy'abanyagihugu bose umuriyoni umwe n'ibihumbi ijana bamaze gufatwa n'iyo mugera mu ntara ya Afurika yose. Umukuru w'ibiro bijejwe kwirinda indwara z'ibiza muri Afurika John Kengasong avuga ko muri izi ndwi zibiri ziheze hagaragaye ibimenyetso vyerekana ko ubwandu bushasha bw'ico kiza bwagabanutse. Yamara naho mu bihugu bimwe bimwe vyo muri Afurika hari akamu gasaba ko amashure yugururwa, Kengasong asaba ko ingingo yo kugurura amashure yoba irahagaritswe gushikaho bizogaragarira kubwandu bw'ico kiza bwagabanutse bimwe biboneka.
Urakoze Frederic. Joe Biden, umukandida w'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarayemeje ko agiye kurwanya ikiza cya COVID-19. Diane Nininahazwe akomeza iyi nkuru.
Mu ijambo yashikirije mu nama rukukuma yemera ku mugaragaro kuzohagararira abademokrate mu matora, Joe Biden yagirije perezida wa Amerika Donald Trump gufata minenegwe ikibazo cya virusi ya corona agira ati: "Nta mukenyero afise wo kurwanya iki kiza, ariko je wenda ufise." Mu vyo yavuze atekanya kuzokora no gutegeka udufukamunwa mu gihugu cose, ukwihutisha kumenya ibizamini vyabipimishije, ukugwiza ibikoresho vyo kuvura abarwayi, akongera karaba uko amashure yugururwa ariko bidasha mu kaga igihugu. Amerika iracafata ya mbere mu bwandu bwa COVID-19. Ibiharuro vya nyuma vyerekana ko abarenga imiliyoni 5,500,000 ari bo bamaze kwandura, mu gihe abandi barenga 174,000 bahitanywe n'ico kiza. Tukivuga ku vyo guhangana na corona hirya no hino ku isi, isosiyete y'Abongereza AstraZeneca itangaza ko mu mpera z'ino mwaka ishobora kuba yatanguye gushira ku isoko incancho za COVID-19 iriko iragerageza. aha ku mugabane wa Amerika Mexique iza yavuze ko vuba itangura kugerageza ikoreshwa ry'urucanco rwakozwe n'u Burusiya hagataho ishamwe mpuzamakungu rikora mu by'ubutunzi CARE rigabisha ko mu mpera z'uno mwaka abantu barenga miliyoni 270 ku isi yose bashobora kuzokugarizwa n'ikibazo cyo kubura imfungurwa biturutse ku kiza cya virusi ya corona.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri 88.8 n'ibice 9 FM ya radio ijwi riyobora abadushakira kuri internet namwe mujye kuri waishatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru ntimwibagirwa kandi no kudusanga kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu mukanya turaje mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Kuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika tuyahere mu Rwanda aho impunzi z'abarundi ziri muri icyo gihugu ziyandikishije gutaha zishigaje icyumweru kimwe ngo zisubire mu Burundi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko abarenga 650 bamaze kwiyandikisha kandi ko bakomeje kwakira abandi ariko hari n'abatarashaka gutaha basaba ko bakomeza kwitabwaho muri iyo nkambi. Pierre Claver niyo nkuru n'ibyatubwira.
Iyandikwa nyezina ryatanguye ku munsi wa mbere w'igendwi mu ikambi impunzi z'abarundi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. Umukuru w'umuryango ushaka kuja ku rutonde ni watangura akaja kwiyandikisha ku biro vy'abakozi bishiramwe mpuzamakungu gita impunzi HCR mu nkambi. Igikurikira nuko abagize umuryango wose bahamagarwa na HCR umwe wese akiyemerera atagahato ko yemeje gutahuka utavyemeye araheza agasigara. Intambwe ya gatatu no gupima biyandikishije kwa tandwara zandukira hamwe n'umugera wa corona bafise. Intambwe ya nyuma no kubaza uwiyandikishije igitumye ahitamwo gusubiza ubuhunzi agasubira mu gihugu ciwe c'amavukiro. Ubu yaganiriye n'ijwi rya Amerika yarahejeje izo ntambwe zose.
Ubu je narahejeje ubundiriye itariki.
Ubu bavuze ko imvo ari iyi.
Nibaza yuko uko nabagize kuko jewe ndagize yabo tuvuka n'abaye niyo bari abo duyuko nabagize bakambira yuko uko byari bimeze byemereka yenda atari ko bimeze uko yewe barambira ko umutekano atakibazo yewe ndindiriye kuwa kane 27 abo tubona mena ni azonagera nibaza yuko n'umunezero gusa nuko nyine abantu benshi iyo wifuza kujya mu gihugu cyawe umaze imyaka itanu utarajyamo urahunga umenga ni nk'inzozi n'ibyo bavuga umenga ntibizokunda tuzozena yaturiye imodoka n'ahandi ho n'akamwemwe kenshi.
Ishami mpuzamakungu HCR ryita impunzi ryemereye ijwi rya Amerika ku icyo gikorwa kiriko kigenda neza atamusunikano. Elise Vireshalan avugira HCR yadutangarije ko ku rutonde afise hamaze kwiyandikisha abarenga gato 650 bagezwe n'abagabo ukwabo canke imiryango ikwiye. Umuvugizi wa HCR yatubwiye ko gushika ubu atangorane n'imwe icyo gikorwa kiratera haba ku biro by'abakozi ba HCR canke ku murongo wa telefone washizweho. Ku ruhande rw'u Burundi abajeje kwakira impunzi nabo nyene bemeza ko bamaze kwitegura kwakira abo barundi. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intore y'agati mu gihugu n'umutekano aherutse kubwira ijwi rya Amerika ko izo mpunzi zizoshikira mu ikambi y'agateganyo ya Songore iri mu ntara ya Ngozi.
Ni kambi shaka kwakira impunzi nyinshi zishira ku gihumbi ariko kubera iki kiza cha coronavirus bazogabanya hamwe kwakira nk'abashika ku 500 ariko uruhande rw'u Burundi rwaramenyesheje yuko nubwo boza ari benshi barenga abo rufise ahandi rushobora guca rubakirira ata kibazo. Kindi naco twumvikanye nuko babaye benshi cyane bashobora no kuzokwakirwa inshuro kabiri mu ndu nkuko biriko biraba ku mpunzi ziva mu gihugu cha Tanzania n'ibyo bazoshika bafashisha byose kugira ngo icyo gikorwa kize giheze kigende neza muri ico kigo cy'Isongore. Murazi ko naho nyine batamara umwanya bazusha bajana ku makomini yo baje bava.
Icyo bikoze haramashe ya 5 y'impunzi akorera mu ikambi ya Mahama asabira abazoba basigayeyo gukingirwa mu gateka kabo ndetse bakaguma bitaweho na HCR. Marc Ndereyimana aserukira rimwe muri ayo mashirahamwe amenyesha ko icyo kibazo cariko kiratera icuka kibi mu nkambi.
Dushima yuko babahaye uburenganzira bwo gutaha kukubera twariko turabona yuko ingendo y'abantu bavuga yuko banditse rino kete byo gusaba guhunguka bariko barateza umutekano muke hano mu nkambi ya Mahama nk'uko muri Tanzania byaba byahaye mu kambi y'impunzi. Rero biradufasha yuko abantu bavuye ngaha hanyuma abasigaye bagasigara mu mahoro na cyane cyane kwico twahunze kitarava mu nzira bwo baguma bari ko barigisha uko twahunze twaziye manda twahunze systeme ndi none munsi turumva abantu bari ko baricwa turumva abantu baturimba mu mazo turumva abantu banyuruzwa bakabura igirengero bazira ibyiyumviro byabo turumva mabi atandukanya kugwa mu gihugu cy'u Burundi ico nico twahunze kandi n'ubu nikirava mu nzira niyo mpamvu n'ubu twebwe tukivuga yuko tugikeneye ubuhungiro n'ubu kandi dusaba na asere kubandanya dufashe mu mugongo usaba guhunguka bijya ku gatwe k'umuntu nta muntu afite n'uwundi nta uterefona mugenzi we umuntu iyo yumvise agomba guhunguka aragenda ku gatwe kiwe abatahani batahe twebwe umutekano wacu ugume wubahirijwe
abo HCR rirabizeza ko rizobandanya ribafata mu mugongo nk'uko ryahora ndetse rikavuga ko n'abasaba ubuhungiro n'ubu bakihari kandi ko bakigwa hakurikijwe amategeko mpuzamakungu akingira impunzi iryo shami mpuzamakungu HCR ntiryavuzaho igikorwa cyo kwandika abashaka gutahuka kizohagarikirwa gusa rimenyesha ko abambere bazotahukanwa ku munsi wa kanuza itariki 27 z'uku kwezi k'umunani nk'uko vyumvikanywe n'inama nyabutatu iyo nama niyiheruka guhuza iryo shami gita y'impunzi u Burundi bahunze bavamwo hamwe n'u Rwanda rwakiriye abarundi barenga 172 Pierre Claver Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Claver, tukivuga iby'iyo nkuru y'abarundi batahuka abahungukiye mu ntara ya Ruyigi barasaba leta n'indi miryango kubabonera imbuto n'amasuka kugira ngo bashobore kwitegura ihinga mu gihe babasubiye mu ngo zabo. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye ibifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi, dusomerwa na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Abo barundi biganjemo abavuye mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania barashima muri rusangi ukuntu bakiriwe n'abajejwe intwaro. Abarundi bavuga ko n'abasigaye inyuma bariko bariyandikisha ku bwinshi kugira ngo batahuke, kuko bavuga ko ubuzima bwo mu nkambi busa n'ubwanse mu makambi ari mu gihugu cya Tanzania. Aba ni bamwe mu baherutse guhunguka bashikira muri komine ya Nyabitsinda intara ya Ruyigi iri mu buseruko bw'u Burundi.
Uricara ukaburi yumva niyuja kuza gutoruka hariya kugendayo ugashasura kwiyumvira te basha ngiri hariya mu gihugu cyacu ndagenda iyo ngomba mfashe ubusafiri ndagenda iyo ngomba iwanya bari wanyu ugashasubira rero kibuka umugani w'abakera bavuze ati wogo gito gitabwe wa ugashasura uwo mugani ukawibuka ucho fata umwanzuro wo kuvuga ati ukaraba babaye ati nababaye yo barabayeho naciye bonekeza kugirana kana cengende nkaraba ngene hameze ihari yaho ngene imeze basubira nkumva inati abari no barakomeye abari no baradugura abari no baragira gute ntabwo tukaraba ngene amasoko yari ko aboma kugwa ngene ibintu bimeze tukipfuza kugirane tukipfuza kavuga te basha je ndovuma nditahira hano tagira umwitegembyo gitse w'Imana ndakwiye gutaha nje cyaje gituma bitishyamo kucanta
hari hanaho hari yaye basobora kwafisha nk'imodoka 9 canke abazino bakaza ari imodoka 9 abagende hari ntara za ruguru bakabacisha hari ya nyene bagashikayo ubu bariko bariyandikisha ku bwinshi kugira ngo batahe twabonye aragahengwe kandi abandi bo tubona twumva ko bariho byatumye yuko duca dutahuka n'abari nyuma bazotahuka nibiyandikishe batahuke n'ukuri ni heza ni ntangorane ndahabona jewe
naho bashima uko bakiriwe bamwe muri aba barundi baranegura bamwe mu basangwa babakora kwitama mu kubabaza ico bari barahunze bakabona ko kubabaza ivyo bisa no kubacokora
harimo abatwenga harimo abandi bavuga ati mbe mwari mwagiye kugirana twe ko twasigaye nga tukavuga ati emagabo umuntu umutima waranse mukanaho wanse natwe turasubiye kukwirane turiko turi kwibita gashitse ko turagaruka ni mu bitukwa mu bifata uko nyene mwabibonye abatwakira bakatwakira ababigaya bakabigaya
kuyo baratubarira ati mu buho muraje none uko muje twege twari tubaye ino ntitwari tuhabaye natwe twaca tubishura none ga haruza mu itongo ry'ubundi cyangwa aja muhira rutushikira muhira aho twahora tuba twaca tubishura uko nyene.
Abo barundi barashima imfashanyo baronkejwe na leta hamwe namwe mashira hamwe mpuzamakungu, ariko bakavuga ko bakeneye imfashanyo y'ibisakazo amasuka n'imbuto kugira ngo bashobore gusukura amatongo yabo. Ikindi babona kitazobarohera bataronse imfashanyo ni ibikoresho by'ishuri by'abana babo mu gihe buca umwaka w'ishuri utangura.
Bisa abanyeshuri batatu cyo ndobona cyo ku bintu maze kumva na ku radio bariko baravuga n'impuzo bazotangurana n'amakaye njanumva umutima unganuko ucambuga ati jewe rarababana ko bino baroguma hane batsokwiga ibyo bintu bari ko barasaba cyose nzoshobora kubironka impuzu bari impuzu za nyuma zimwe zimwe numvise bavuga zitangura ngo 2008 ari cyo bavuze 2010 mvuze ha kitsa rero ni bibatso rero cyangwa ko mbangamye cyangwa kandi ndabangamye amatafari yonye n'umufundi yinzu kugira irohagarara nibibatso ningorane cyangwa none cyo bicabigenda gutabwo leta iyo dufasha muri byose gadufashiriza abana mu kuyiga
abarundi bahungukiye mu ntara ya Ruyigi bavuga ko atabibazo by'amatongo bigeze bagira bagarutse ndetse bakavuga ko namazu basize bayasanze akomeye kiretse hamwe hamwe basanga ibisakazo byarashaje
urakoze Desire hatunga imana mu gihe leta y'u Rwanda ishyize imbere gahunda y'uburezi kuri bose haracyari ikibazo cy'uko bamwe mu baturage bayo bo mu bwoko bw'abatwa bakunze kwitwa bashegajwe inyuma n'amateka batitabira iyo gahunda nk'uko bikwiriye urugero ni nko mu mudugudu umwe watujwemo abagera kuri 70 ariko umwe muri bo gusa niwe uzi gusoma no kwandika nk'uko mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana ukorera mu Rwanda yabibonye ategura inkuru
Uyu ni Lieutenant Colonel Dr. Kanyankore William uyobora ibitaro bya Gisenyi mu karere ka Rubavu uvuga ko icyari gihe abantu bose basabwa gukaza ubwirinzi kuruta mu bindi bihe byose kuva iki cyorezo kigeze by'umwihariko mu karere ka Rubavu arabishingira ku kuba icyorezo kimaze kwinjira no kugaragara mu baturage ku buryo bashobora kucyanduzanya byihuse mu gihe mbere cyagaragaraga mu bantu babaga bari mu kato barimo abaturutse hanze cyangwa abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka
icyorezo cyagezemwo kuko ntago wagira n'uwo kishe ngo uvuge ngo ntago gihari kirahari twanaherekeje nk'ibitaro uko yaguye iwacu mu bitaro icyorezo cyatugezemwo buretse nawe hari n'abandi cyabonetseho ndetse dufite muri treatment center kuko bari abari rugerero na Nyakiriba nk'abanyarwanda yego harimo n'abanyamahanga ariko abenshi n'abanyarwanda ntabwo twavuga ngo icyorezo ntego kiturimo niyo mpamvu uyu munsi buri muntu muhuye ugutwara mu bindi amakwe tujyamo uko gushingura ibiriyo mu butabazi dukora mu masengero aho tujya hose genda uzi neza ko ushobora kuhandurira isaha n'isaha
uyu muyobozi asaba abaturage kwitwararika bikomeye no kwirinda kujya ahantu biboneka ko hari ibyago byinshi byo kuba yahandurira virusi ya corona cyangwa akayanduza abandi mu gihe wayifite atabyiyiziho Lieutenant Colonel Dr. Kanyankore aratanga inama eshatu zafasha abantu kwirinda
aho waba uri hose mu Rwanda shakisha ubutabazi bwibanze ku nzego z'ubuvuzi reka gukora urugendo rutari ngombwa rwambukiranya intara cyangwa handi ujya kure kandi aho urushobora kubonera ubuvuzi bwirinze ubuvuzi bwirinze butuma utakwirakwiza icyorezo icyo ni icya mbere icya kabiri kurikiza amabwiriza yo kwa muganga n'ubu nageze kwa muganga bagira ati jya hagana naha naha bari kugana kuko umuganga akubwiye ati ushobora kuba ufite ikibazo nta mpamvu yo gukora trajet ugafata indi nzira icyanyuma nacyo kirabe abaturage muri rusange muri iki cyorezo nuba hari umuntu upfuye utitaye ku cyamwishe ni ngombwa ko njya mu kiriyo banza utekereza ibyo gusa muri iki gihe ni ngombwa ko njya mu kiriyo
uyu muyobozi kandi avuga ko abaturage bagenda birara nyamara imibare y'abandura yikomeza kuzamuka
iyo ubona umuturage afashe akabari agatumira abantu bakanywa inzoga bagasahinda nka kera uko twahoze icyorezo kitaraza hari uko uhita ubona ko ari abazinywa ari uwazitanze bombi bafite ikibazo nena no kudaha agaciro iki cyorezo turimo iyo ubona umuturage agenda mu muhanda nta gapfukamunwa cyangwa karamusaziyeho uhita ubona ko ari umurimbo gusa ashaka kwikiza abayobozi ariko hari no dupfukamunwa tutarinze abantu ubona ko rwose kamaze gushiramwo uburinzi n'abantu birirwa kuri stade ijoro n'amanywa ntitubere n'umuntu umwe dushiramwo bikwereka ko abantu icyorezo baracyagisuzugura ariko icyorezo mu by'ukuri kirica kandi ni icyorezo kiduhenze ni icyorezo kisaba imbaraga ni icyorezo gishobora gutuma n'ubukungu bwacu busubira inyuma mu buryo budasanzwe kuko kirazisaba byinshi cyane bijyanye no gufasha aba bantu
abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko uko iminsi ishira na kuri virusi ya corona yongera ubukana ku buryo mu mezi ari imbere ishobora kuzahitana abantu benshi cyane ku mugabane wa Afurika bityo ko ari igihe cyo gukaza ingamba z'ubwirinzi aho kwirara
ngira ngo bwari ubwa mbere mu cyumweru gishize aho u Rwanda twafashije abantu babiri umunsi umwe ari uyu waguye Rubavu n'uwaguye i Kigali byabereye umunsi umwe bwari ubwa mbere tugize ka ebyiri mu munsi umwe
abashinzwe ubuzima muri aka karere bavuga ko kuva iki cyorezo cyadutse hari abantu basaga 200,000 bamaze kunyura mu kato muri aka karere mu gihe abasaga 200,000 magingo yabakikarimo abamaze gupimwa barabarirwa mu 70,000 muri bo basanganwe ubwandu bwa virusi ya corona bararenga 120 abasaga 60 akaba aribo bamaze gukira mu gihe umuntu umwe muri aka karere kimaze kumuhitana muri iki cyumweru bamwe mu bategetsi bakuru bashushe nk'abacamarenga yuko abaturage batarushijeho kwitwararika byatuma basubizaho gahunda yaguma mu rugo muri bo harimo Minisitiri w'Ubutabera Johnston Businge na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Professeur Shyaka Anastase wavuze ko nta ukwiye gukerensa iki cyorezo kandi gishobora kumuhitana ubutumwa bombi bacishije ku nkuta zabo za Twitter Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa radijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikibazo kivangura rishingiye ku ruhu kimaze iminsi kivugwa cyane muri Amerika, cyane cyane nyuma y'urupfu rw'umwirabura George Floyd waguye mu maboko y'umupolisi w'umuzungu. Inkubiri yo kwamagana ivangura rishingiye ku ruhu yakurikiye urupfu yasigiye ubuhe butumwa urubyiruko rwifuza kujya muri politiki. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe yabiganiriyeho na Liz Pascal Namucho wiyamamariza muri iki gihe kuyobora karere kitwa Cumberland mu mujyi wa Ottawa muri Canada. Liz Pascal arabanza kumubwira aho agejeje ibikorwa byo kwiyamamaza.
Amatora rero twatanguye haciye ukwezi kuva kwezi kwindwi tariki za 16 amatora akazuba ukwezi kwa 10 tariki zitanu tukazomenya rero watsinze kwezi kwa 10 tariki zitwe.
Uri kwiganwa n'abantu bangana gute igarize muri ico kibanza co kuyobora akarere ka Ole?
Utwiketse kuri 10 n'andi bagenda baraza kuko umunsi wa nyuma wo kwiyandikisha nk'umukandida azoba ari ukwezi k'umunani kirya 2021.
Ego hanyuma muri abo bose uvuga bariko barahiganwa uri murundikazi umwe, hari abanyarwanda muri kumwe, hari abandi birabure muri kumwe?
Abanyabure ubonye turi babiri, n'uyundi mugore w'umukanadiya apfa muri Congo, indyo d'umurundikazi jenye aha Ottawa nibatakunda umurundi wa mbere yitoje nje gutuma bitunezeje nk'abarundi baba muri Ottawa baba muri Canada.
Uravutse kuri umurundi wa mbere umurundikazi yitoreje ico kibanza giye mu bintu vya politike biri hejuru muri Ottawa, kuko ari wundi murundikazi wundi yabigiye mu mwaka uheze, ariko Ottawa nibutse ariko arumvise ijwi rya Amerika ko na kimwe mu gisagara kirimwo abarundi benshi ndetse n'abanyafrika benshi. Liz, uri uwa mbere ngaho muri Ottawa, n'uri umwirabiri wa mbere ko umurundi wa mbere uva no mu gihugu, twovuga yuko kita ha kera ikibanza gikomeye abafasoni n'abigeme mu vya politiki. Iyo ndoto yawe yakuje mu gute kugira ngo ushobore kwitoreza ico kibanza?
Ariko urumva unyenda bivuze nce ne uko yuko hari n'undi murundi yitwa Oriana nawe yagerageje n'ivyo yakenekegeje mu nzego zose, ariko muri komunote usanzwe tuzi bikaza nk'uko ndi uwa mbere, kuko urumva ni jewe nawe hafi cyane mu bintu twaciyemo nk'abarundi bigoye. Mugabo ico novuga nuko biragoye cyane rimwe na rimwe kwiyumvamo nk'umwirabure tuhetse nk'umurundi mikino gihugu, kumva ko ushoboye, kumva ko nawe ugutora ufise ibyangombwa, ufise ibyo bisabwa kugira ngo ushobore kuja imbere uvuga uti ndashaka kubaserukira ndababera ijwi mu nzego zitandukanye z'igihugu. Rero birasaba kuba ufite ubutwari bwinshi, kuko politiki hajya ntizitandukanye nawe bari bubwo turimwo mu Burundi cyane muri Canada. Icyo ibitandukanye ngira ni uko batatwica cyangwa badusheho gereza mugabo ahandi ho nabyo ntibyoroshe. Kwa gufata icyo cyemezo ni uko uba witeguye kandi uba wiyemeje kurwana n'ibintu byinshi kugira ngo ushobore guserukira abanyagihugu, ushaka guserukira mugabo no guhesha isema komunote ubuvuyemo.
Uravutse ko atari vyoroshe haba mu Burundi haba aho muri, ariko na cyane cyane politike yo mu bihugu twovuga ko biteye imbere nka Canada, akenshi baranayivuga yuko abayijamo baba bifise uburyo bwo gushobora kuja mu miyamamazo, baba bafise uburyo bwo gushobora kwitoza cyane bagashigikirwa n'imigambwe yabo biboneka mu gihe mu bihugu byacu bitandukanye hari igihe usanga uburyo butaba bukwiye kugira ngo ukine politiki. Twavuga ko Lise yashigikiwe n'umugambwe arimwo, nimba warashigikiwe n'umugambwe n'uwahe, cyangwa uriko witoza wenyine warahagurutse ukavuga ati uburyo ndawufise ngiye kwitoza?
Ni ukuri icyo kibazo ni ikintu gitangaje, kuko turiko turabivuga no kuri Twitter iminsi iheze, n'umugabo yakora atubwira ati abakandida bonyine bari imbere n'abafise amahera barabazungu nanje ndavuga nti iki kibemeze ko twebwe abirabo tutayafise ayo mahera nuko muravuga uko nibyo avuga ati nuko woba ufise ibyangombwa byujuje amakarite yose kugira ngo ushobore kuyobora ariko utafise amahera kugira ngo ukore ubuyamamaze ntacyo ushikako utafise abantu bagufasha kuja gukomanga ku rugi bagufasha ku kazi muri kampani babita ababenevole ntacyo ushikako rero jewe nshaka kubwira kuri muri nivo ya meri au nivo municipal ngaha muri Canada utumwa Ottawa kuko muri Quebec biratandukanye muri Ottawa Ontario nta mugambwe uba ugufashe mu mugongo kuko uri muri indépendant uri wenyine ku gatwe kawe niko bigenda donc jewe iyo ntaba mfise abantu muri communauté iyo ntaba mfise abantu twakoranye mino myaka yose aho nakora donc nitangira abantu bacu kandi batandukanye ari abazungu ari abarabu ari abandi uwo mutima rero ngira barabubonye bati lise pascal yadukeneye muri iki gihe reka tumwitabe atanguye iyi kampanye hatsindwa iz'ibiri gusa banoje amafaranga agera ku 500,000 by'amakanada kandi bitanzwe n'abarundi harimo umuzungu umwe mugabo abazungu bataraza bahije mu nyuma abatanguriye kampani n'abarundi nibo bitabye barabyitabiriye ni ukuri ndumirwa bakaza muri benevola ibintu babwira bati ntacyo uzopfa ubonye narabibonye kandi binarenze uko nibaze bisigura yuko tuko turaca ahantu ni byiza yuko uba waramaze kwerekana n'ukuri umutima ufise wo gukorera abanyagihugu imbere y'uko uja kwitoza kubera yuko n'ahandi ntiworonka abantu bagufasha ukoresha amakontakti yawe ukoresha abantu muzi nanjye mwakoranye bakubonye uko umeze bagavuga bati reka tuze kukwitanira kuko bose yabikwata guhembwa rero muri iki gihugu umwanya ugoye umuntu akwifatire ngo arakwitangiye ni uko vraiment aba yabonye yuko hari impamvu yo bikora ndashaka kubwira abantu bose bafise mu mutwe ko bashaka kuzokwitoza bake babanze barabe bati teni ikindi ko ndakorera ab'iwacu canke ahomba aho mu karere ndimwo nigikindi n'akaye kamaro kanje utabigira ukarakarikura uri kurapanga imipango mugabo ariko yarinze ukunda kandi mu nyuma uzotubona ibyo bintu bikugarukiye mu nyuma utanabyitetse
nuvuga yuko ukwitoza kwawe ngaho onye muri Ottawa muri Canada kushitse mu gihe hariho ikibazo c'ivangura rukoba cagiye ahabona inyuma y'urupfu rwa George Floyd umunyamerika w'umwirabure ngaha anye muri Amerika yishwe ahagaze ko n'umupolisi amushitseko amavi yiwe ni ikintu ubona ko muri iyo myamamazo yawe urimo muri uko kwishaka kwitoreza kigaruka mu maso y'abantu bakona bakakona nk'umwirabure bakona bakabona ca kibazo hari ico coba carakoreze muri uko kwiyamamaza kwawe canke kiriko kirakoraga rizwi
ibyo ni bibura kandi nibaze ko bizokwamaho ibyerekeye ibyo birabure babamwo canke n'ayandi moko kubera abantu niko bameze nabonye ko biragenda neza bikubatera imbere hajya usanga umuntu atinya uwundi kubera ingene asa kuba batabana atabazigene bameze ugasanga ariho kumwikeka canke kubera kibita amaserotipe ingene abantu babavuga bagaragara baberekana mu makuru canke ahandi rero hariho donc udukatiye njamo usanga ari abantu batunze b'abasaza b'abazungu ubona ko n'ukuri no kunyugura umuryango wenda bashobora gutugurura umuryango rero kukubwira kuri marire vraiment rero n'ibisanzwe n'umugabo indwi ihetse yaraje arankomera ko induru aranatabura agapapuro nanze ko vision politique imigambi mfise rumva ankomera ko indura agata hasi ndavuga ati basigaze ugatora amadora aratatu kandi n'amahera menshi
nshuti muduteze amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya naha tuyasoreje ariko tubararikira ndi tubagezaho mu kanya Nshimiye mwese mwarimu duteza amatwi na bagenzi banje bamfashije kuyabagezaho. Yarahagarariwe na Edi Rwema, yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala, yendi Jeffrey Mutagoma. Turabashimira, tuyifuriza amahoro n'amahirwe.